Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uno munsi ni umunsi w'Imana, turabaramukije mwese. Uno munsi kuri ino saha ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro mwumva iminsi yose saa kumi. Ikiganiro ni muri Isanga. Umunsi w'Imana tuganira ku buzima canke ibikorwa bijanye no gwaruka. Uno munsi turaganira n'ishirahamwe Shemeza Ministry, si gwaruka gusa ariko rigizwe ahanini no gwaruka, ku bikorwa iryo shirahamwe ryimirije kurangura mu kuremesha no kugarukira imiryango ikenye kurusha iyindi mu ndwiza mu ntara ya Bubanza ku itariki ya 15 z'uku kwezi kwa kane. Bategekanije gufasha imiryango amajana atanu canke irenga. Kaze mwese rero mu kiganiro muri Isanga nk'uko bisanzwe, nimero yacu ni 1-202-4-4-1-9-9-3-1. Ndasubiramwo nimero yacu kugira ngo muterere mu kiganiro cy'uyu munsi ni 1-202-4-4-1-9-9-3-1. Mwese muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Ikiganiro ni muri Isanga. Kaze mwese. Igikorwa kigizwe n'igiteramo hamwe no kugarukira abanyagihugu ciswe umurya w'ivyizigiro canke The Sound of Hope, gikorwa n'ishirahamwe Rukristo Shemeza Music Ministries mu ntara zitandukanye z'igihugu c'u Burundi, gitegekanyije kurangurwa mu ntara ya Bubanza mu ndwiza ku itariki ya 15 z'uku kwezi kwa kane. Bizorangurwa muri komine Gihanga ku mutumba Kagwema. Iryo shirahamwe rigamije kugendera imiryango amajana atanu ngo bayishikirize imfungurwa, ivyambagwa, abagwaye badafise uburyo nabo bavuzwe, bivuye ku buryo iri shirahamwe rizoba ryararonkejwe n'abagira neza bazoba bifatanyije nabo muri iki gikorwa. Ivyo bikorwa rero vya Shemeza Ministry bizoba bigizwe kandi no gutwara ijambo ry'ivyizigiro ku Barundi yuko ejo ari heza. Shemeza Ministry isaba Abarundi aho bari hose kwifatanya nabo kugira iki gikorwa n'ibindi babandanye gukora mu gihugu bishikire abanyagihugu bakenye kurusha abandi. Mbega mu ntumbero yo kwifatanya n'igikorwa nk'iki vyo gikorwa nk'iki cyo kugarukira imiryango itorohewe n'ubukene muri iki gihe, hakenegwa uburyo bungana bute kuri buri muryango. Kuri iki kibazo n'ibindi bijanye n'iki gikorwa gitegekanije kuba mu ntara ya Bubanza, twatumiye umuhuza bikorwa by'ishirahamwe Shemeza Ministries Jean-Claude Mbonimpaye. Ni mu kiganiro rero muri Sanga. Kaze mwese, tubashikirize ikintu kiganiro. Turi kumwe ku murongo, ndabwiye uko twaronse umutumire wacu ku murongo Jean-Claude Mbonimpaye. Jean-Claude, wiriwe neza, urahora komeye? Umurongo wawe ndumva utari kuracamwo neza, ariko ndizeye ko bizakugenda neza. Uduze ijwi gato. Jean-Claude Mshinganahe, Jean-Claude, ibi bikorwa si rya mbere ishirahamwe Shemeza Ministries iri bikoze. Mwabitanguye ryari neza na neza, intumbero yari iyihe?
Ego, ibikorwa bwa mbere byatanguye mu 2012 mu kwezi kw'icyenda. Twatanguriye ahantu hitwa kumugira muri Birale, muri Bujumbura Birale. Hanyuma kino kigikorwa cya mbere twakoze, cya kabiri cyabaye mu Kagwema mu kwezi kw'12. 2022 aho nyine niho tuzosubira kujya tariki 15 z'ukwa kane hanyuma gikorwa cya gatatu twagikoze muri Ntwarante 2013 muri Bubanza nyene aho bitwa ku Muyange aho twatureye kugaburira imiryango 600 y'abatwa hanyuma gikorwa cya kane natwe twagikoze aho bita mu Kamesa hari muri komine Musaga mugabo hahurira cyane n'abandi bantu bo muri Buziburarirare hari muri 2013 mu kwezi kw'indwi hanyuma muri bukigihe haba imyuzurira ku buterere tudatunguru hose twa naho nyine twaragiyeyo hari ku munsi mpuzamakungu hari uwo mukenyezi naho nyine gikorwa cya gatanu niyo cyabereye hanyuma gikorwa cya gatandatu twakigize mu mwaka uheze muri Kigarama mu Cyarama muri site ya Cyarama aho twashoboye kugaburira imiryango irenga 300 hamwe n'abana barenga 242 rero iki gikorwa dusanzwe tugikora nka Kemeza Music Ministries muri make intumbero yacyo ni uko aho tugiye hose twabitwaye ijambo ry'ibyizigiro message cyangwa ubutumwa bw'ibyizigiro kuko iki gikorwa cyitwa umurya w'ibyizigiro
muri kigo
rero hose ego
tubyire bimwe mu byo mukora iyo mugiye muri ibyo bikorwa
bwa mbere na mbere dusangura twatwakiriye iryo jambo ry'ibyizigiro ubundi umurya w'ibyizigiro ku Burundi cyane tubyite umurya w'ibyizigiro ku Barundi twari ijambo ry'ibyizigiro y'upejo ari heza kwa nicyo kintu cya mbere twabitwaye ubwa kabiri naho twabitwaye igikorwa cyacu cya minsi yose aho tuba tugiye tugemuye aho hantu tuba twagendeye uwo mutumba cyangwa iyo mitumba iyo komine iyo ntara aho tuba twagendeye tugenda tubashyiriye agakemanyi kugira ngo nabo nyine dusangire kuko kenshi bikunda guhura n'iminsi mikuru ubuhunge turi dutegura rero gusangira Pasika n'abantu baba mu Kagwema mu ntara ya Bubanza komine ya Gihanga
ego muri ibyo bikorwa turumva ko hari haba harimo no guteramisha igiteramo cy'indirimbo n'ibindi byinshi umurongo wawe ndumva utari kuracamwe neza ariko reka tugerageze kongera kuguhamagara muri icyo gihe reka tubanze tubumvisha abatwumva kamwe mu turirimbo nk'uko mwabitubye mbere ko tuganira muri kino kiganiro mwavuze ko muzoteramisha abo banyagihugu ngaho mu ntara ya Bubanza
igituma ndirimba ikinera gutwenga Confisa mahoro aratangwa nyisi yo hari bingoye ijya hino nzira nvijwi ju mukunzi Mahoro,
Radijwe rya Amerika isamiranire Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga turiko turaganira n'ishira hamwe Shemeza Ministries ku bikogwa bimirije gukora mu ndwiza mu ntara ya Bubanza aho bagamije kugendera no gufasha imiryango igera kuri 500 turi kumwe na Jean-Claude Mbonimpaye Jean-Claude Mbonimpaye akaba ari umuhuza bikogwa byishira hamwe Shemeza Ministry agerageza kudusobanurira bimwe muri ibi bikogwa mu bizoba bigize ibyo bikogwa bazoba barimo Jean-Claude mishinga na Jean-Claude mumenya mute none imiryango ikenye kurusha iyindi igitigiri cyabo muba mufasha mu gishinga mute
ego murakoze cyane kuri cyo kibazo ingere tubikora nuko ubuhakiye ukwezi n'inusu turungika abantu bagenda kugendera aho tuba aho tuzoja rero twaragiye dusanga hari imiryango 1,800 iba kuri uyu mutumba bishabira tugora rero ingene dushobora kubafasha bose iho rero nko kunshuro igira kane umugwi wacu ugendukirirwayo bakabana n'abahaba babifashijwemo n'abakuru babarongoye ku mitumba niho rero bagenda baca ku muhano umwe bakabonana n'umuryango bakawubaza ingene ubayeho dusanga rero muri iyo miryango 1,800 abo dushobora gufasha ku byo dushobora kuronka ni 500 imiryango 500 muri make icyo gikorwa nuko cyagenze nuko hari
yego
hari n'igihe nkaho onye abantu bacu ariyo bari wasanga hariho abantu bagwaye bigasaba yuko bavayo babuje abo bishoboka cyangwa ugasanga ariyo nk'umuryango ukeneye kugarukirwa ugasanga muri iyo mwanya bagiye ku butike kugira ngo bagire icyo babasigira kibamaza nk'iminsi ingahe
urakoze cyane turaza kugaruka ku buryo buba bukenewe kugira ngo mufashe umuryango umwe muri make ko turumva ko muri ko muragerageza guhamagarira n'abandi barundi n'abandi bari handi hose kugira ngo babafashe muri iki gikorwa uburyo bwosabwa kugira ngo mufashe umuryango umwe ariko kino ni kiganiro cy'ijambo abanyanya biradijwe rya Amerika reka nabo nyine ndabaha karyo bashikirize ibazo n'ivyumviro mpere kuri Pascal uratwumva mwiriwe neza Pascal
mwiriwe neza
duzijwi kibazo cyangwa icyumviro
ndende hano mu gisagara cya Bujumbura numvise ako kikoro kadasanzwe iryo shyirahamwe rigomba kugira abantu bantaho nikora bari rubanza ngo rero nagomba kubaza abo bantaho nikora bazobashira ibintu bituma babaho umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri mu bantu kandi bazobahereza ibintu bibamaze indwi kandi bo bakeneye kuzobaha imyaka n'imyaka yose none aho kubahembesha utwo tuntu dutoyi bishobora ko mu buzima cya kinini ibuzo bizobafasha ntibobereka kugenda utwo tuntu babahembesha ubwo babereka ukugenda batwironderera kuko bashoboye kutwironderera bishobora kubabeshaho imyaka n'imyaka yose cyane nta kuntu bopera mu makoperative cyangwa amashyirahamwe bakaba finansa n'imihumuhaye globale nyine bakabahereza ibintu bifatika bakabaha imitahe ikomakome bakuguruza amahinguriro bagatanga ubuzi ku bantu benshi boriye kuza barabahereza utwo tuntu tumara umunsi umwe yavuze yuko bashobora kugera agasanga ngo umuntu arashonje bagaca ku ibotike bakamugurira igitumbura kimara isaha imwe mu muri ntabwo baza ukuntu bubigira kugira ngo bafashe igihugu na cyose mu buryo bubandanya apana bw'umunsi babyiteguriye bitewe gukora nk'uko
Pascal watanguye uvuga neza ko igikorwa ari cyiza ariko uvuze utanguye kwita utu tuntu ko ari utuntu duto hari icyo wowe muri aka kanya ga Pascal wowe kurafasha mu buryo kumbure utokwita utu tuntu duto nibaza ko tabari byiza kutwita utuntu duto kuko n'umuntu yaronse ikintu cy'umuso umwe birafasha
oya kagira mu tuntu tw'umuso umwe no tuntu duto umuntu akeneye kuba nk'imyaka nka 10 cyangwa 50 kaba umwe mara umuso umwe cyangwa ibiri urumva yuko tamwese umwe na kwironderera nta kabuza n'ubundi azoguma asabiri
reka tubaze mushinga nahe mbona impaye kumbure migambi bategekanyije gukora muri ubwo buryo bwa kazoza ariko reka mbanze impaka ryo na Aaron nawe nyine abaze ikibazo cyangwa icyumviro Aaron uratwumva
wi
Aaron duka kwijambo
yego ibyo bikorwa byawe navyumvise nkuko pasikaje kubivuga ni bikorwa byiza twabishimye ariko ikintu yanda mubaze nako ko bari gatoya mbega ko bahereye mu iyo ntara bo bazokwira Burundi bwose niko kabate nogamba kumubaza
urakoze Aaron eka twakagiye na Emmanuel Emmanuel uratwumva
abonza
duga ku ijambo
ndamira umuntu yoshima mugabo rero barakwiye kubona yuko ibyo bintu ari umugambi batwakwishoboza bo nyene kuko nawo guma afashe umuntu imyaka yose kandi urabona ko ari ibintu byinshi bisunikiye ikintu kirere kiba cyahindutse aho gasanga haje imvura cyangwa uruzu ari ishyirahamwe nk'iryo ndumva leta atanterane yayo ndumva atacyo byofasha uwo umugambi rero wagutse oriye kuba ibintu bafungura hama bigahera bakabigisha guhangana n'ibyo bihe biba bigoye
urakoze Emmanuel ego umushinga ndaye mbona impaye ku bibazo kumbere bisa nk'ibisa Pascal Aaron na Emmanuel barabaza ati imfashanyo mu mutanze ni igihe gito hari migambi mufise muri kazoza cyangwa kugerageza nkuko Aaron yatanze icyumviro cyo gutanga imitahe n'ibindi
yego murakoze cyane ndashaka gushimira Pascal hamwe na Aaron na Emmanuel nambabarira ku bibazo batubakije hanyuma ndashaka kuvuga yuko nta migambi ya makoperative cyangwa amasosiasiyo dufise yo gukrea ngene bokora aho niturahashika nayo dufise hanyuma ikindi nacyo aho niyavuze ngo yuko ngo niho twahereye ngira ngo yatanguye ikiganiro kigeze hagati niho twahereye twatanguye mu 2012 dukora uwo mujya w'ibyizigiro hanyuma rero ko yabajije yuko ngo dutegekanya gukwira igihugu cyose n'ukuri dutegekanya gukwira igihugu cyose tumaze gukora umujya w'ibyizigiro ugirindwi nuko tuzobandanya aho iby'imana zo gushoboza mu gihugu cyose aho dushoboye gushika tuzohashika hanyuma hari undi yavuze ngo uyu mugambi ntitwa wishoboza nukuri sishemeza Music Ministries siyo yonyene ibyikorera ndajya kuronka umwanya wo kuvuga abantu bamwe badufata mu mugongo igihe cyose yako kamo tugateye kandi ego ariro avuze yuko na leta ishobora kudufasha ubundi byo dukora byose nk'ubu unye leta turakorana ikadufasha mu kuduha impusha mu kuduherekeza mu bikorwa nk'ibyo kandi nibaza yuko leta yoyo ibikora igihe cyose ariyo ministeri ya solidarite kandi nibaza yuko naho nyine aho bubanza amaze gushikayo hari amashyirahamwe menshi cyane PAM ni benshi ariyo 3-in-1 ministeri ziherukayo mu kwezi guheze hariho n'amashengero aherukayo nukuri nibaza yuko nk'abarundi kwese iyo twumvise ari ikintu kitagenda neza ni ukuri hari akigoro kadasanzwe ku ruhande rwa leta amashyirahamwe rukristo reka n'ayandi mashyirahamwe atandukanye rero nibaza yuko ariko baratwumva bashobora kudufasha kugira ngo abo bantu bashobore gukora bagire amakoperative bagire imigambi yo kubateza imbere ako kamo turakiteye natwebwe kandi tugatera n'umurundi wese ahari hose ariko aratwumva kugira ngo abarundi bene wacu twese tubeho neza
Urakoze cyane. Reka tubandanye ku murongo twakire nabandi, twakire Leo Cargo. Uratwumva Leo?
Oyi ndabumva cyane.
Leo Cargo duhamagaye uri hehe icyumviro cyangwa ikibazo?
Je ni twa Leo Cargo ndabahamagaye ndi muri commune ya Kayogoro muri province ya Makamba majepfo y'igihugu cy'u Burundi. Nashaka mu ndamukiriza uwo mutumire.
Arakumva.
Hanyuma nashaka gatoyi akabazo gatoyi nagomba ntereko nagomba mbanze asigurire cyane cyane ako kajambo ngo ejo ni heza. Ejo ni heza ni akajambo dukunze kumva mu Burundi, bakunze kuba bavuga abantu bamwe bamwe, mugabo ako karavuzwe ni mu yo myaka iheze dufatire nko muri 2014 bagwa tubwira ngo ejo ni heza, mugabo hamwe ejo ntituhabona neza. Ahubwo ho kuvuga uko buko bwira niko ibintu bitera biyangara. Nashaka kubaza uwo muntu wo muri uwo muri yo ministry
Shemeza ministries.
Turumva ko bariko barategura ivyo biteramo kugira ngo begeranye uburyo bafashe abantu bagowe bakse bavuga ati ejo ni heza. Mbega ubwo buryo bazobaha nibwo buzotuma ejo haba haguma ari heza canke haba heza canke n'ibindi bikorwa babimirije ko twumva bariko bafatanya na leta. Kwiyumvira yuko yobanza gadutomorera neza natwebwe turiko turabumviriza kugira ngo dutahure. Ibize ico nobona nk'umenga nakandi kantu kinyegejemo kasiro ga politiki umenga bagomba kwerekana ko ibintu ari byiza mugabo cyangwa ku abintu bitari ko biragenda neza. Murakoze Daye.
Murakoze Leo Cargo. Reka twakire na Sophonie. Sophonie uratwumva? Allo Sophonie.
Ego na mahoro.
Mahoro neza.
Ni kwangenda kuri Sophonie nda mu gisagara cha Bujumbura. Icyo nagenda mu bazo mutumire. Ati mbega aho muzamugiye gufasha abo bantu nimwe muzogenda kubyitangira cyangwa muzobiha bajya batwari bo ku mitumba ko tuzi nk'abatwari bo ku mitumba usanga iyo bahawe ibintu batanga batabishyikiriza babihaye baca bimwe bimwe babyikeberako. Ako niyo makenga yanjye nari mfite.
Urakoze Sophonie. Ego. Mushinga nawe mbona impaye ikibazo cya Leo Cargo na Sophonie duga ku ijambo.
Nacumvise ego. Okay, nashaka guhumuriza Leo Cargo yuko nta kintu na kimwe kinyegeza inyuma mu bintu bya politike, kuko wanashaka igikorwa cyacu cya minsi yose dusanzwe dukorera abantu bose. Hanyuma iryo jambo ngo ejo ni heza, ejo ni heza kubera kenshi twebwe namubwiye yuko nari nabivuze ikintu cya mbere tujyana ni ijambo ry'ibyizigiro. Ibyo byizigiro biboneka mu Mana, biboneka muri Yesu Kristo. Rero iyo umuntu yizeye Imana akaba yizeye Yesu Kristo, nk'uko twebwe Shemeza Music ari ishyirahamwe Rukristo, ni ukuri twama twiteze kandi twizera yuko ejo hacu haba heza. Nashaka no kumubwira yuko kandi yuko kugira ngo ejo hiwe habe heza bivana n'icyo wemera n'icyo wizera. Rero muri make nuko namwishura ndanamuhumuriza yuko ejo ni heza kubera Imana, kandi Imana y'u Burundi, Imana yiwe nawe nyene, kandi Imana dukorera n'Imana twizera niyituma ejo haba heza, cyane cyane bihereye mu mutima. Kuko iyo mutima yo mu mutima ari heza ibyo utanga byose biba byiza. Mugabo umutima ukigwaye nukuri ibyo utanga nabyo utanga umururazi. Hanyuma Sophonie nawe nashaka kumuhumuriza nuko aho hantu hose tujya nkuko iyi nshuro igirindwi nitwe tubyitangira ariko tugakorana n'abarongozi ku mitumba. Murakoze cyane.
Urakoze cyane mushinga nahe mbona impaye. Reka twakire na Nduwimana. Nduwimana uratwumva?
Yego ndamwumva.
Ikibazo cyangwa icyumviro?
Reka n'icyumviro cyo kugeshera hamwe cyo neza cyo kutashima kubera bafasha abantu bagowe kandi n'ifuti. Bati baragira umutima bato barahana bagowe ni wone nakembeze ubu bakiye guha ibihe misozi cyane cyane barashabandanya n'iyo misozi bagiye guha ibyo fungurwa. Icyo ni kindi.
Muntango y'ikiganiro mushinga nandi kumana twa twashikirije ko bategekanye kuja ku musozi Kagwema ni nawo ndabuvuze neza mushinga na Jean Claude wogira ico wongeye ko
yego nashaka ndamuhubure gatonya ishyira hamwe si ejo ni heza nishamiza music ministries hanyuma tutegekanya nuko nyene umubwiye ni ku musozi Kagwema igihanga niho tuzoba turi iyo tariki ya 15 y'ukwezi kwa kane kugira ngo dusangire Pasika n'abahaba.
Urakoze cyane. Mushinga naye mbona impaye bisaba uburyo bungana bute ku muntu yovuga ati nyabuna gikorwa nk'iki ni ciza ndipfuza guterera ndabaha no bahangahe kugira mufashe iyindi miryango nko ku muryango umwe abanyagihugu bifuza guterera boterera nkangahe.
Ego ikibazo ciza cyane hanyuma nkuko twagerageje kuraba ibifungurwa bishobora kubamaza iminsi twasanze ari 136 ku muryango. Kuko ikindi kintu nashaka kuvuga nuko abantu bahajyanye mu Kagwema sinzi ko ari kubera bari mu kiyaya cyangwa sinzi ikibazo ariko n'abantu babyara cyane bafite abana benshi pa famiye ku muryango ushobora gusanga abana 10 abana 8 kandi ugasanga rero bafite imiryango yagutse cyane. Rero ushaka gufasha wese ni 136 niyo twaharuye kuri kira muryango ama twa dufite imiryango 500 ama rero yose hamwe amafaranga twashaka dushaka gukoresha muri icyo gikorwa ni 18 million z'amafaranga y'amarundi.
Hari abashobora kwifuza bati ni mumpe ibyo 136 kuri bo birashoboka canke muri make mwaramaze gutegekanya kugura imfungurwa n'impuzu n'ibindi musanzwe mutanga?
Oya kubisanzwe turakoze cyane kuri icyo kibazo. Ubu unye uyu mujya w'ivyizigirugirindwi tuzogira mu Kagwema itariki 15 ntitwemereye abantu yuko tuzobashira impuzu n'ibindi bintu kiretse ubundi indi mijyayo y'ivyizigiro tuba tugira yose tuba dutanga impuzu ibirato ku mafamiye yose tuba ku miryango yose tuba twaranditse ariko ubu siko bizogenda dushaka kubashyira imfungurwa gusa. Rero ushaka guterera 136 ku muryango. Ikindi kintu twashoboye kuronka ni amafiltre sinzi ngene nobyita
ibintu byo kuyungurura amazi ni ibyuma byo kuyungurura amazi
hari ishyirahamwe ry'Abanyamerika mugabo risanzwe rikorera mu Burundi ryitwa Hope for Burundi yaduhaye amafiltre 330 umva muri iyo miryango 500 hariho imiryango 330 izoronka ayo mafiltre umva amazi naho aba ameze nk'ibyondo naho ufata amazi ya Rusizi ugasuka muri ako kayunguruzo amazi avayo ari ubusarara avayo ari amazi ayunguruye neza cyane amazi yera amazi umuntu ashobora kunywa. Rero mu byo tuzotanga hariho izo fungurwa hamwe n'ayo mafiltre ubwo buyunguruzo bw'amazi 330 hanyuma wari wabagira ikibazo ni uko ntituratuma ibyo tuzotwara turacegeranya uburyo ku munsi wa kane tariki cumi na zitatu niho tuzokwiragira mu masoko dusuma kugira ngo ku munsi wa gatanu dutekere ibyo twasumye hanyuma kuwa gatandatu tuzinduke tujyayo.
Urakoze cyane kandi icyo gikorwa muvuze cyo gutanga amafiltre nibaza ko ari ikintu gihambaye cyane kuko
gihambaye cyane kubera aho tuzogirira igiteramo cyangwa aho tuzohurira aho tuzohurira n'abanyagihugu ni ku metero amajana atanu ni ku metero nk'inya cyane na Rusizi
yego
kandi rero abo bantu baho nta mazi ari okay amazi arahari ari kure ntari hafi benshi rero bahitamwo gukoresha amazi ya Rusizi uruzi Rusizi rero urumva ni inyishu ikomeye cyane kuri iyo miryango kuko bizopunguza cyane bizogabanura indwara zivuye ku mazi mabi nibaza yuko ari ikintu cyiza cyane rwose
ikintu gikomeye urakoze reka tubandanye ku murongo twakire n'abandi twakire Gerard uratwumva
ni murakoze kumpaka akanya igume isavuze vrema turashima iryo shyirahamwe rikora ibintu byiza cyane kuko urabona n'umugambi wabyo ni umugambi ubashe witaho abantu bamerewe nabi bangiritse kubera ibintu kubera kugwirirana turumva muri iyo ntara ya Bubanza yuko amastatistike aduha yuko abantu bagwira kugera uguhejuru ni ukuri icyo kintu yakoze ni kizije cyane rwose kuko abantu nk'aba nibo bakenewe mu gihugu ugasanga rero barakwiye no kurondera ubundi buryo abandi bantu bameze nk'abo bafite imitima vrema tres charismatike hama hashaka kumubaza iryo shyirahamwe numvise ngo ni shyirahamwe ngo umujya w'ivyizigiro ndashaka kumubaza iyo ntuziya operation y'iryo shyirahamwe ryavuye guki babikwiye kubwira bagire iryo zina bise iryo shyirahamwe ikomeye ntasaramutumirira nawe nyine ntazokumeye muri aho muri iyo ntara nyine hari izindi ntara vema abantu baho bameze nabi kubera imirire mibi abantu babuze ivyizigiro abantu kubera urabona ukuntu kose nka mu Burundi siko ubuzima bumeze neza kumeze kuraze ko biri mu biro bya nyuma ubukabaye kasima ntuzeye ya mondiali yadusize ko abantu b'u Burundi batanezerwa yo kwiza n'ukuri kuko abantu benshi baruhukira mu Mana ntibusanga batebaye bayironke video bakarema mu mutima urakoze rero ari ibintu bintu byeye nashaka kumubaza iyo shyirahamwe mu Burundi ni igikorere amaze kurishyira mu ntara imwe gusa cyangwa barafite ayandi amaserire bamaze kugiza hagati mu gihugu kuko tuma no kuri ibintu bihambaye rwose tumubaze ko amaze kubona ayandi maserire amaze kuronka ikindi ashaka kubaza
ibibazo nibaza ko byo hava yibagira ibibazo reka akwishura ibyo bibazo bishika bitatu umubajije hama duhaka ryo n'abandi urakoze cyane Diomede ku murongo turi kumwe. Allo? Oui, Diomede uratwumva?
Ndawumva.
Nduga ku ijambo.
Yego, manje kuramutsa n'abakinye muri kumwe ngaho.
Urakoze cyane.
Yego, cyane cyo kibazo cyane cyane cyangwa gutekereza. Turabye aha amazu yabomoke ino mu gisagara cya Bujumbura aha mu biere mu kinama mu cibitoke none nkaho baramanya ko barongwa amashyirahamwe bokora iki kugira barabe kumwene bofasha abo bantu babomerewe n'amazu kuko turabye n'abantu bamwe bamwe bapfuye ni benshi bokora iki kugira babafashe kuko turabye n'abantu bagowe cyane kandi bishwe na kigoyi cyane kuko ni bahera donde kugira babafashe turetse bariko bavuga ngo kuyipasika barabe ntagire kuyipasika kuko abantu bamwe bamwe bararembye cyane rwose kubera amazu yabo mu kiyiko ikindi nacyo nacyo kandi mwibarize rero mutume cya kabiri ku bantu bafite inzara none mfite iki kugira mubafashe kuko bamwe bamwe babishwe n'inzara cyane rwose
ni ibi bikorwa nyine barimwo Diomede byo kugerageza gufasha uko bashoboye cyane cyane nko kuri umutungo
kuko nanjye jambo ya kabisa kandi jambo ya kugira bafashishwe kandi se ni nacyo barara kumwe badonde ahantu mashira hamwe iyo hanze hose kugira bafashe buru abarundi bagohe na kigoyi kugira uko benshi inzara yarembeje cyane rwose murakoze
urakoze cyane Diomede mushinga naye mboni impaye duhere kuri Gerard yabajije ikibazo gicerekeye umurya w'ivyizigiro aho mwahereye guha ishira mu gihe nca nk'ibikorwa byanyu iryo zina
murakoze cyane. Ni kibazo cyiza cyane, ahubwo nibaza yuko twari gutangurira ko umujya w'ibyizigiro cyangwa mu Cyongereza the sound of hope ni igikorwa cya Shemeza Music Ministries, rero cyamuka cyane cyane muri devise, sinzi devise vere noyita mu Kirundi, devise ya Shemeza Music
inshingano cyanke imigambi.
Okay, tukatubwire basi inshingano. Mm-hmm. Aho tuvuga yuko la puissance au-delà du son mu Gifaransa, mu Cyongereza tukavuga the power beyond the sound. Mu Kirundi kiragorana gato, ariko tukatuvuga ngo ubushobozi burengeye kuririmba cyanke ibyo dutanga iyo tuvuga, iyo turirimba. Rero iri jambo umujya w'ibyizigiro niho ryamutse muri devise yacu, aho tuvuga yuko hari ubushobozi mu byo tuvuga, mu byo dusohora. Twibuka yuko n'Imana mu kurema yaravuze ibintu birabaho, yaravuze ibintu birakoreka. Nashaka no kuvuga gatonya mu 2012, aho twari nyine mu Kagwema mu kwezi kwa 12, tariki 16, 2012, twaragiye kugendera imiryango y'abatwa. Ni ukuri ibintu Imana yabakoreye ni ibintu bikomeye cyane. Kuva icyo gihe baratubwiye yuko twarose ayo makuru akindwi zibiri, yuko kuva icyo gihe abantu bahora bapfa ari benshi, byarahagaze kuko twarahasengeye, turahamagara Imana, turabereka Imana, turasangira nabo, turabagaburira. Ni ukuvuga hari ikirengeye ibyo dutanga, izo ndya, hariho ubushobozi bw'Imana yacu dusiga aho hantu, hama Imana igasigara iritaho abo tuba twagendeye. Dufise ibishingantahe cyangwa intahe nyinshi twahavuye iby'Imana isigara irakorera aho tuba twakoreye. Hanyuma rero hariho ikindi kibazo tavuga yuko tuba dufise andi ma antene cyangwa amabiho mu zindi ntara. Shemeza Music turacyakorera i Bujumbura gusa, nta zindi ntara, nta yandi mabiho cyangwa ama antene turugurura ahandi. Tumbura Imana niyo yabidushoboza tuzobikora.
Hari ayandi mashirahamwe none uretse ko mwoba mudafise ibiro, hari ayandi mashirahamwe mwoba mukorana nawe cyangwa mutegekanya kuzokorana nawe mu zindi ntara?
Ego ibiro turabifise ni muri Roherode Bujumbura Abenimoso nimero 14. Twegeranye n'ibitaro bita Polyclinic Saint Marc, imiryango irafatanye. Shemeza Music Ministries niho ikorera, abashaka kuza kuturaba niho dukorera, abafite ibibazo bari Bujumbura nabo bashobora kuza kutwegera tukavugana. Hanyuma amashyirahamwe dukorana igihe cyose dutegurira ibikorwa, ni ukuri twebwe twenyine nka Shemeza Music ntabyo twashobora. Twebwe nagomba kubamenyesha mwese ariko batwumviza yuko ubushobozi bwacu, ingufu zacu, nibyo tumaze gushikako byose nuko Imana yaduhaye abantu. Dufite abantu bumva akamo tubatera, ndajya kubavuga muri make, sinzi mwese makuru twenyemerera nkavuga bakenya
badufata
ego mugongo. Hariho eglise yitwa Life Center yo mu Nyakabiga, iyo niyo muntu wa mbere ari hafi yacu wadufasha, n'abahasengera baritanga kugira ngo imiryango yo hirya no hino nayo ironke ifungura. Hariho ishyirahamwe Wings of Hope riribaze mu Burundi no muri Canada, niryo Murundi kazi kwa Alin nawe yamadufasha igihe cyose agira icyo aterereye. Hariho ishyirahamwe Access Data naryo riri ngaho i Bujumbura, uwo ntiturirwa turavuga ngo hari icyo ufite kugira ngo Abarundi bene wacu dusangire ku byo Imana yaduhaye, yama yadufashije. Hariho Top and Primary, bose abo bantu bose baza baradufasha. Ni ukuvuga yuko muri marketing bavuga bose aba individi, umuntu umwe ku giti cyiwe nta nguvu dufise, nta Shemeza Music, nta
muregeranya ibyo muba mwafashishije.
ubutunzi dufise nabantu.
None nkuko Diomedi yari yabivuze, uretse ibi bikorwa bya The Sound of Hope umurya w'ibyizigiro, hari ibindi bikorwa mukora nkuko yabishikirije yatakambiye ko mwogerageza mugafasha abantu mu kinama no mu cibitoki, hari ibindi bikorwa musanzwe mukora mu bikorwa byanyu bya misi yose?
Ego ne nabivuze yuko nk'igihe umuzurira igihe mu makase mu buraruko bw'igisagara, igihe imvura ya bomagura ikagira n'abantu bapfa amazu buterere gatunguru cyarama twaraserutse ukuvuga nabyo turabikoreramwe, nuko nyene ubunye haramukiwe ko tugenda ibubanza mugabo navyo turabikoreramwe iyo turonse uburyo n'umwanya wo kubitegura tukaronka ingene tumobiliza cyangwa ingene duterereza inshuti duterereza imiryango n'amashyirahamwe abashaka gufasha afite umutima nk'uwacu. Rero Diomede, turazi yuko imvura iheruka kubomagura amazu mu kinama buterere cy'ibitoki turabize mugabo ntacyo turi bubikorere ubu, ariko ni byiza nicyo gituma ijwi rya Amerika rihari radiyo yacu, hari benshi bariko baratwumviriza ku isi yose. Ufise icyo yoshaka gufasha nababwiye biho yacu ahiri ni ukuri turose twebwe imiryango iba yuguruye turose nk'umuntu avuga ati ndifuza gufasha dukeneye ko dukorana dushike kuri abo bantu amazu yabo yagize ibibazo turahari kandi turiho kugira ngo dukorere Uburundi dukorere igihugu dukorere Abarundi ni ukuri twogenda tukabashikako nabo tukaraba ibyo dushoboye tugasangira yego tukabafata mu mugongo.
Murakoze cyane, reka tube tubumvishije kamwe mu karirimbo muzoteramisha kandi mu karirimbo muzoteramisha nimwaja mu ibubanza mu ndwiza twizere ko kabashimisha mwese.
Ikintu cyose n'umwanya wacu uyu musamarira ejo ni mundu joro no murango namuno hafi yo kutabara kwa mano kova bakazoza uchuri nimba niondiri Kovimese, si koviso kwa mabiri, kuya si buno kumura. Nisirasa, arikumindana, uyumusikiche, echo buracha. Chose umanyo wacu uyu musamarira echo ni mundu kuburi dunia karaba bisesa kaburi cho Yesu kwitwe muzi mu gihugu cyawe ukaba mwunga warufisa huba oh, more mamba more
Mamma, more, 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 more neza ariko ningana yo musi bije yo buracha ikintu cyose umwanya wacu uyu musi amarira ejo ni muntu
Radijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi kuva saa 10 kugeza saa 11 Kigali mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi uno munsi tuko turaganira ku bikorwa bya Shemeza Ministries ishira hamwe ririko ryagerageza kugarukira abanyagihugu mu ntara ya Bubanza turi kumwe n'umuhuza bikorwa y'iryo shira hamwe Jean-Claude Mbonimpaye Jean-Claude nkako karirimbo turakumvise ko ara karirimbo ko kuremesha karirimbo karirimbwe na Apotre Apollinaire musanzwe mukorana none nkabipfuza gufasha ni hehe boshikiriza izo mfashanyo nimero buhamagara ni yihe muri iki gihe
Okay nimero buhamagara ko ni 79 300 2 5 tavuge mu gifaransa 79 371 250 hanyuma inimero ya kabiri
ego
76 738 738 ikamvuye mu gifaransa 76 338 738
subiramo
iyo nimero zibiri ego ya mbere ni 79 371 250 79 371 250 ya kabiri 76 738 738 76 738 738 nimero zibiri ziruguruye umwanya wose hanyuma nabivuze kandi mu kiganiro hagati yuko Shemeza Music Ministries ikorera muri Rohero ya kabiri I Bujumbura Avenue Moso nimero 14
Tubandanye ku murongo twakira bifuza kubaza no gushikiriza ibyumviro sabiyumva uratwumva Mwiriwe neza
Ndaramugiye no bamutumire
Ndamushimiye
cyane kuko cyimbiro babaragize nagira ndamubaze bete baba bamaze ikingani kiba ariko barakora hari intamba ngo baba bahura nazo bifanye nuko kuko baba bariko baragerageza gufata abo banyagihugu kuri iyo ntara hama amubaza n'ikindi none abo ubu baba ariko baragerageza gufasha hari intambwe baba babona baba bamaze kugeraho gushika yaho babona yuko ko bazoreka hariya bakatuza no mu zindi ntara za ruguru kugira bajye kubafasha kuko nabone
Murakoze cyane sabiyumva nibibazo bitatu kumbereka tubanze duhe akaryo mushinga na Jean-Claude akwishure yabajije igihe mumaze mukora mwabishikirije ariko ati ntambamyi muhura nazo abanyagihugu mufasha intambwe mubona baba bateye nyuma yaho mwagiye kubafasha ni nkizi
yego nashaka umushimira sabiyumva zerekeye n'intambwe ari intambamyi n'intambwe intambwe aho tuba twafashije turabibona cyane kuko nk'igihe twajya mu 2012 twajya aho nyine mu Kagwema twasanze amazu icyo gihe hariho amazu y'abatwa y'ibyatsi imvura yabasanga indani mu mazu yo kuva icyo gihe twagerageje gusakarira abatari bake mwe twagiye kumenya mu nyuma yuko kugwara byaciye bipunguka urumva naho onye ntambwe ntibura ntambwe nyinshi mu byo dukora sino bidondagura ngo ndabiheze hanyuma intamba niduhura nazo intamba yo ntizivuze wowe igikorwa cyose kitagira intamba ni ikibari cyo nukuri intamba niduhura ni nyinshi cyane ariko igihe cyose dushyika ku ntego kuko nk'intamba niduhura nazo ubwa mbere ni uburyo kuko nk'ayo madesante iyo migwi y'abantu turungi kayo bisaba amamodokari bisaba ko bafungura bisaba yuko bamarayo umunsi wose bari kumwe n'abanyagihugu baganira kuri bisaba uburyo bwinshi kenshi rero twebwe nk'uko nababwiye adaho uburyo bwacu dukoresha uburyo bwinshi bw'abagenzi bw'abadufasha rero intamamyi ya mbere duhura nayo niyo uburyo ariko icyo kibazo kuko twizera Imana ishyirahamwe ryacu ari ishyirahamwe Rukristo tuba tuzi neza yuko Imana yo yaduhaye iyo icyo gikorwa yuko ari yo izogiheraheza kandi kugira ngo abo bantu tuba tugiye kuraba ibyo twiyemeje n'ibyo twabarondereye bibashikira atankomanzi bikabashikira neza hanyuma intambamyi novuga cyane cyane niyo hanyuma lazima intambamyi kenshi duhura nazo ukuri
ibindi
nabyo byose byose turabikura tugenda tubitorera umuti gushyika ku munsi tugiye kuramutsa abo bantu
katwakire na Sylvestre. Sylvestre uratwumva ikibazo cyangwa icyumviye?
Ndabumva cyane. Mbaje kuramutsa izi Amerika nataziriye kwa indava y'abarundi n'abanyarwanda ni ndava nakutoyiha ayo mazina ndava y'abarundi n'abanyarwanda
turagushimiye
ni buduhuza tukumvikana tugahura byose muri dusangira ijambo muri mu biganiro byinshi none rero ndashimiye mbaje gushima rero nshaka kuzotanga ibyo ayo mazina nshaka kuzoyaha Radio America nabiteguye amarone uyu mutumire nawe ndamuramukije icyo mbanje kumushimira ko nuko ari umuntu koko Imana yagiye imbere abantu bose nabo nibamufashe kuko Imana n'abantu mugabo abanze agarukire kwabo bantu basa imvura yononeye Bujumbura araguwe gose je nibereye i Bugande n'amadabyumva ku iradiyo mugabo abagarukire ko abo bantu basamburiwe amazu yasambuwe n'imvura abandi bagatwagwa barakomerewe cyane n'abantu ahere ngaho jewe n'icyo mbanje kuvuga nta kindi bisubiza mu ndahejeje.
Urakoze cyane mushinga nta Sylvestre. Indava y'abarundi tugiye kubishikiriza abatuyobora turabe ko twohindura izina ryacu. Urakoze cyane mushinga nta Sylvestre ngaho mu Buganda. Mushinga nta mboni impaye. Ikibazo cy'abo bantu kumbure abayoboye iryo shyirahamwe ryanyu mu gufatanya mu bikorwa kumbure n'ikibazo muza gutahana mukiyumvira mukagerageza gufasha abantu bahuye n'ivyago by'imvura nyinshi turumva ko abanyagihugu bariko barabasabira cyane ko bofashwa nabo nyene hari kindi ushaka kongera ko kumbure
igice no kongera ko nuko abo bantu bahuye n'ibibazo makuru twarayumvise turayazi nanaki vuze yuko ubu ntacyo dufite two gikorera mugabo tugize cyo turonka twora ingene dukorana n'abatware bari muri ayo makartie mugabo nashaka guhumuriza uyu unye Sindava izina ryiwe sinajyanditse
yitwa Sylvestre.
Sylvestre ndamubwira yuko sinarumvise mu makuru yuko leta kuvuga yuko abo bantu ata kintu na kimwe bariko barafashwa narabona ubundi ibintu nk'ibyo ibiza nk'ibyo bibaye na leta iragira ikikoze narumvise yuko imaze kwintervena imaze gushika kuri abo bantu aho kubaha amahema narumvise kandi yuko bashaka nk'abari mu mahema batangure gusubira mu mazu yabo ni kuvuga yuko ikibazo kirafiswe mu ntoki ariko icyo ntikibuza yuko ayandi mashyirahamwe abandi bantu bose umurundi wese ahari yogira icyo aterereye kuko nukuri nimba ari ikintu cyaranga abarundi kituranga gikwiye no kuranga n'amajenerasiyo cyangwa inzunganyo zizoza imite no kuja hamwe tugize ikibazo twese tukagitorera umuti turi hamwe nukuri ako kamo nukuri ndagateye nanje ndafatanye nabo bose bavuze kuri ico kintu cy'amazu ya bomose kugira ngo basahirize leta bagerageze nabo kugira ngo barabe hari kwico abo bantu bo bashikanako.
Urakoze cyane. Tuko turaja ku musozo wa kino kiganiro, kumbure wadushikiriza akajambo ka nyuma, ico mwiyumvira bikogwa nk'ibi mubandanya murangura vyomarira abanyagihugu bavyitabira canke izindi mpanuro n'izindi nyigisho, kumbure muzoshikiriza kuri uwo munsi muzogendera abanyagihugu mu ntara ya Bubanza. Tuko turasozera kino kiganiro, mwakoze cyane.
Ego murakoze. Hanyuma kinashaka gushigura guhereza ko mbere yuko twugara nuko iyo twagendeye aho hantu nk'abantu b'Imana turafata umwanya wo gusengera igihugu, turafata umwanya nk'aho onye ndazi neza yuko hazoba hari nk'abantu barenga nk'ibihumbi nka bibiri cyangwa ibihumbi bitatu, twese hamwe turafata umwanya ukwiye tugapfukama tugahamagara Imana tugasengera igihugu cyacu, kongera tugasengera n'akarere twakoreyemo. Kandi mujya akarere ka Gihanga kenshi hakunda kuvugwamo ubusuma, umva ngo inka zibwe ngo abantu bapfuye, umva nk'ibyo nk'abantu b'Imana tuzi yuko Imana yacu ishoboye, ubu nitwajya kuhakorera ukuri tuzokwambaza Imana tuyisabe tusenge tuyiririre kugira ngo n'abantu bo ngaho nabo nyene yo mutekano muke canke uko kuntu nyene tutuza turacamwo imwe rimwe kugira ngo Imana ifate ico kibazo mu ntoke. Hanyuma ikindi nacyo n'ugu nari kugihera ko ishyirahamwe Kineza Music Ministries yatanguye mu 2004. Hanyuma nk'uko wabivuze waritanguje ni Apostle Apollinaire Habonimana n'ubu niwe dukorana. Hanyuma nashaka gushima rero nshime cyane Ijwi rya Amerika kubona mwiyumviriye yuko twosangira iki cyumviro kiri ishyirahamwe ryacu tukagisangira n'Abarundi n'Abanyarwanda n'Abanyamahanga kugira ngo iki gikorwa cy'Imana kize kigende neza.
Turagushimiye cyane nawe Mushengantare Jean Claude Mbonimpaye, tubibutse ko ari umuhuzabikorwa by'ishyirahamwe Shemeza Ministries. Teka tuheraheze tubumvisha kano karirimbo gafasha gatanga ibyizigiro ku banyagihugu cyane cyane abo bari ibubanza batorohewe n'inzara muri iki gihe n'ibindi bibazo by'amagara. Turabashimiye mwese rero mwaduteze amatwi kuri uno munsi w'Imana. Twashimiye badufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatuma Kalalari Masi yamfashije kwegeranya kino kiganiro. Kuri mikro mwari muri kumwe na jewe Oriane Tangishaka. Ndabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza n'indwi nziza mugiye gutangura. Murakoze.
Wamanukomba bakazoza uchuri nimba niondiriko uko bimeze siko bizo kwa mabiri kujya sibuno kumura sa are kumina you must kiche e joburacha ikincho se umanyo wacho uyo musa marira echo ni mundo kuburi dunia karaba bisesa kuburi chua